Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye amakuru n'ibiganiro byo kuri isa.
Hanyuma uturwi dushika 67 k'inkozi z'ikibi twarasambuwe, abagizi ba nabi amajana 38 barafatwa.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, minisitiri w'umutekano w'igihugu mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimwo iburanisha ry'urubanza ry'abagize umuryango wa Rwigara, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni Kigali rwongeye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha buregamo abagize umuryango wa Rwigara. Baraburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha byo guteza imvururu muri rubanda. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, ukomeje gukurikirana hafi ibijyanye n'urwo rubanza. Eric, ibyaburanye uyu munsi byibanze kuki?
Edi, nkuko umaze kubivuga, ibyaburanywe uyu munsi ni ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni urubanza rwatangiye ku isaha ya 5 zirengaho iminota mike, na n'ubu rurakomeje ubundi hanze y'urukiko ndi kurukurikiranira ku indangururamajwi. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo bitandukanye haburanywe ku cyaha cyo guhimba impapuro mpimbano gishinja umwari Diane Shima Rwigara washakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero uruhande rw'uregwa nirwo rwiriranywe ijambo umwanya munini. Ni ukuvuga ngo Diane Shima Rwigara aravuga ko igipolisi cyashyize icyo yita ingufu zidasanzwe mu kumuhimbira ibyaha kuruta kureba abantu avuga bari bamushyigikiye. Noneho ngo bagiye batotezwa, bagakubitwa, bagafungwa, bakanirukanwa mu kazi. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'icyo gihe ninayireguye mu kwiyegura, ariko yatangaga wenda icyo wakwita ibisobanuro by'inyunganizi kuko yari yatanze azamura ikintu nakwita amagambo y'amarangamutima. Yongeye gushimangira ya magambo n'ubundi yavuze ubushize, aravuga ngo kuva muri 1994 kugeza na n'ubu ibyo bakorewe twibutse wenda amateka yaranze iki gihugu, akavuga ngo ndabona umupolisi agenda anyegera ari kunyigizayo. Ubwo ni ukuvuga ngo umutekano wakajijwe kandi ntabwo ndi gusakuza urukiko. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho yavuze ngo uko yagiye atotezwa kuva muri 1994 n'ubu nibyo biri kumubaho we n'umuryango, icyo yise ngo ni double genocide. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu umunyamategeko wa Diane Shima Rwigara Maitre Buhuru Pierre Celestin niwe uri gusobanura uburyo ibyaha akekwaho yagombye kuba atabikekwaho. Barashingira rero ku magambo. Ubu ngubu noneho nyuma ku isaha ya 8 habayeho icyo wakwita umuhezo ku majwi 8. Ayo majwi 8 banyumvise mu muhezo, ariko noneho nyuma y'umuhezo wamaze hafi amasaha 3 basobanuye amagambo ngo Diane Shima Rwigara yagiye avuga n'abanyamakuru. Mu banyamakuru ngo yagiye avuga ko mu Rwanda abaturage bicwa bazira harakarengane ntibikurikiranwe. Umucamanza yamubajije ngo ese waba ufite ibimenyetso ku byo uvuga? Aravuga ngo ni amahire ubwo yibukije kuba bikorwa mu karengane ahubwo ntibikurikiranwe. Amuha n'ingero avuga ahereye kuri se Asinah Paul Rwigara ndetse na Dr Gasakure wavuraga Perezida Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange ntabwo tuzi ngo urubanza rurarangira ryari. Uwo niwo mwuko hari nakubwira. Gusa ubushinjacyaha umunyamategeko yaba Maitre Gatera Gashabana ndetse na Maitre Pierre Celestin Buhuru bagiye bagaragaza uburyo ki amajwi abaregwa bashingirwaho baregwa nta gaciro afite kubera ko ngo bayafashe mu buryo bunyuranije n'amategeko.
Eric bagira ubusa, hanyuma se urabona uko ibintu bigenda uyu munsi? Umucamanza ashobora gufata icyemezo ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa?
Ndabona abapolisi bakomeje kunyigizayo, ariko nakubwira ko umucamanza ukurikije urukiko ubungubu bacanye biragaragara ko umwanzuro bafashe byanze bikunze barava hano urubanza barusoje kwifunga n'ifungurwa cyangwa se batangaze itariki ntarengwa bashobora kuzasomeraho icyemezo cy'umucamanza.
Eric Bagiruwusa, urakoze cyane, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru, turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha.
Ndagushimiye Dirwema.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Ministeri y'umutekano w'igihugu iratangaza ko mu mezi atatu ashize igipolisi cyasenye imitwe 67 y'abagizi ba nabi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, ministri Alain Guillaume Bunyoni yanavuze ko bafashe amagrenade arenga 90 n'imbunda zirenga 20, naho ngo abantu yise inkozi z'ikibi bagira hafi kuri 380 ngo batawe muri yombi. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'umutekano mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni yemeza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka gushika ubu umutekano wakomeje kwiyongera mu gihugu cyose kurusha uko byari imbere yaho. Umushikiranganji Bunyoni yasigura ko ubugizi bwa nabi bwagabanutse ku rugero runini cyane umuntu agereranije n'ibyari byabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'indwi.
Mujanye n'ubugizi bwa nabi bujanye ni ibitero by'amagrenade ibisasu ntezwantoke byaribonekeje inshuro indwi mu kwezi kwa mukakaro, ariko bicagira manuka gushika ku nshuro zitatu mu kwezi kwa myandagaro. Mu kwezi kw'icyenda naho kwa nyakanga byabaye inshuro imwe gusa. Byumvikana yuko habaye kugabanuka. Hariho ubugizi bwa nabi bwari bwiharaje bw'inyuzwa ry'abantu bakabura kubera ingo zitandukanye zijyanye n'inyungu za bamwe bamo canke iby'abantu bapfa. Muri myandagaro habaye ubwo bugizi bwa nabi inshuro 12, hanyuma biragabanuka gushika ku nshuro imwe gusa muri nyakanga. Ibintu bijyanye n'imitego yo ku mabarabara twabonye muri mukakaro inshuro zitatu, ariko bijya ku nshuro imwe muri myandagaro. Mu gihe muri nyakanga ata mutego n'umwe wibonekeje.
Ariko kandi muri ico kiringo igipolisi catwaye ibigwanisho bitari bike.
Habaye rero amasako agera ku 300 n'amajana 32. Ivyo vyatumye hashobora gutorwa inko zitari nke, ingoho 17 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ingoho ntono zo mu bwoko bwa pistole 6, haratorwa n'amasasu makeya ashika ku 900, ariko haratorwa amagrenade ashika ku 98, murumva ko ari menshi rwose yaza guterwa canke guturika ikono na vyinshi. Rero harafashwe n'ibindi bitari bike bijanye n'inzoga zitemewe n'amategeko, aho amaritiro hafi 200 yasheshwe. Hanyuma uturwi dushika 67 tw'inkozi z'ikibi twarasambuwe. Abagizi ba nabi 388 barafatwa.
Iruhande y'ivyo bigwanisho n'inkozi z'ikibi zafashwe, hari n'ibindi bigwanisho vyasambuwe kubera vyari vyataye igihe.
Uwo murwi rero nawe nyine warabandanije kwegeranya no gusambura ibirwanisho, yaba ivyo washoboye kwegeranya abantu bashikirije ku gushaka kwabo canke ibyafashwe n'inzego zijejwe umutekano, aho hariho ibisasu ntezwantoke bishika 145 byasambuwe. Hakaba n'inkoho nazo nyine zasambuwe kubera zagaragara ko zishobora kubangamira ubuzima bw'abenegihugu, n'amabombe canke amamine nayo nyene yasambuwe atari make. Mu ntumbero yo gutsimbataza igenzurwa ry'ibirwanisho n'ishungerwa ryavyo, uwo mugore abandanije igikorwa cyo kurondera umwirondoro w'ibirwanisho bikandikwa bigashyirwa ku rutonde rw'ibindi birwanisho bisanzwe bitunzwe n'ibisata bya leta, ivyo twita marikaje. Kuko nacyo nyene carabandanije.
Igipolisi cy'u Burundi cemeza ko mezi atatu aheze cinjije mu kigega ca leta amafaranga yababa imiliyaridi 6 z'amarundi. Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni avuga ko ayo mafaranga hanini yinjijwe n'ibisata vy'inyamiramabi bijejwe gucamanda abantu hamwe n'ibitanga impapuro zitandukanye, harimo impapuro z'inzira nka pasiporo na murekarengane, hatibagiwe igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu ntara ya Gitega haravugwa ikigo kivuza imiti gakondo cyemeza ko kivura indwara zimwe zitorohera abantu cyane zirimo isukari na kanseri. Nubwo icyo kigo cyemewe na Minisiteri y'Ubuzima, abavuga ko bakize izo ndwara barasabwa gukoresha ibizamini mu bitaro byemewe kugira ngo hemezwe ko bakize. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Muri ico kigo cyitwa Intuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoresheje imiti kama yo mu ishyamba. Pastor Nshimira Imana Onesforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura.
Tuvura ama diabete, tuvura tripetasyo, indwara z'umugongo, indwara z'ibyimba, ama kanseri zikunda gufata abantu benshi cyane. Tukavura indwara za hepatite, hepatite B na C, tukavura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bungenze, turavura n'izindi ndwara z'imibembe, turashaka kubaha umuti twisunze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende.
Mbega ibyo byo kuvuza imiti y'ikirundi byamujemo gute? Pastor Onesforo Nshimira Imana.
Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ibyatsi cyanke ibifungurwa birimo ibyunyunyu, isanganyangaburo za vitamine. Ibyo rero nivyo kenshi na kenshi umuntu abikenye acagwara indwara zitandukanye. Umuntu amaze kubishyira hamwe ugacyo usanga birashobora gukiza indwara. Icyo cyumviro rero cyavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresheje imiti y'ikizungu, ariko wageza gukoresha ibyatsi cyangwa ingaburo umuntu agakira.
Bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira Mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo Inshuti ya bose.
Hanyuma rero nari mbigeze ku rugero rugenewe guhamba, hanyuma rero barambi imiti kamba nyene y'ikirumbi, hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vira amarezi ndayashije ko narashize.
Mikael Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro vyo mu Burundi no mu Rwanda vyari vyananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara, amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikael Barendegere aratubwira ko yavuwe
abanzaniye ubwato anzanira ibumba, imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye. Ati rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano n'ibindi akadondagura ibitunguru, hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa. Mugabo ndashobora kurya sezame, ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambwiye n'abandi, nawe nacaza bayambwira ko no tuboza turayarondera. Mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba nayo mazi naryamamwo vyambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunwa vyari vyananiye.
Izahakira Burisoni ashinga intahe ko yahivurira indwara y'igisukari.
Narabiganiye nyene ngwaye baracatangura kuma umuti inyuma y'indwi, nasubiye kuja kuyipimisha kuri hopitale nshasanga ibiharo vyatibutse cane, basabasanga mfise imedisi pwe witi. Haheze indwi menga zishika zitatu narasubiye kuja kuyipimisha nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu. Uwumvura ngaha ku kigo Inshuti ya bose abandanya kumbwira umuti ko ndawubandanya. Inyuma y'indwi naragarutse haca haza ka tredirigire fisi wari karama umuti amvura cambiye ati okay ikirundi rero ncandayihagarika ati mugabo wicungere mu buryo bw'uzubipigisha cyane. Ubwo rero ndacara aho nta muti ndiko ndafata.
Harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko babyita ubupfumu, ariko Pastor Nusiforo Nshimira Imana we sikabibona.
Maze gusoma bibiliya neza nkayinjiramo nasanze ibiti n'ibyatsi byashyizweho kugira ngo bifashe abantu. Kuko turavye umwami Hezekiya agwaye kivyimba cagomba kumwica, Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukoni hama yomeke kwica kivyimba hanyuma rakira. Tugarutse tukaraba mu ntumwa za Yesu naho harimwo umuganga yitwa Luka. Ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti y'ikizungu, yavuze y'ikirundi canke kama mu isi yose, kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi.
Ikigi Inshuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega ni kigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje buravye amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje nibakane ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waje kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Kuva Burundi bugiye mu bibazo bya politiki n'umutekano muke mwaka w'2015, ubukungu bw'igihugu bwasubiye inyuma. Ibyo byagize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu, cyane cyane abarwayi, kuko ubushobozi n'uburyo bw'amavuriro bwagabanutse cyane. Mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ibitaro byigenga Kira, Dr. Christophe Sahabo, baganira kuri icyo kibazo bahereye ku bitaro ayoboye.
Ibyo navuga hasi ni ibitaro Kira, ni bitaro biri ngahe Bujumbura, biri hafi ya centre ville niko no ivuga. Ibyo rero ni bitaro byubatse ku 2000 m², bivisa ama niveau atatu, bikaba rero bishobora kwakira abagwayi bashobora gushika ku 130. Bikaba birimo ama service menshi, ama service ya médecine interne na ama sous-service yayo, ama service ya chirurgie itandukanye, hari umutima, hari ubwonko, hariyo igiti cyo mu mugongo, hari chirurgie yo munda. Ibyo byose ni biri muri chirurgie. Hariho n'ama service ya pédiatrie, gynécologie, soins intensifs, urgence ekanibindi.
Ibyo byose bifise abaganga banonosoye ubuhinga.
Yego, ni bitaro bifise nk'abaganga bashika 28 bakora muri Kira, bose bize mu mahanga, bose n'aba specialist. Bikaba bifise n'aba generalist bashika 6, n'abandi rero bitwa bafasha bacu ariyo ba infirmier, abayitsonya n'abandi.
Mukubitije amaso inyuma mukaraba mugitangura ibyo bitaro gushika ubuhaheze imyaka irenga 2, murashaka kuvuga ko ibintu mwishinze kurangura mwabiranguye?
Ego, haniniya, kuko twe twuguruye haheze imyaka 2 mu kwezi kwa 5 2015. Ni gihe igiye gucari mu ngorane gikomeye, murabizi byabaye muri icyo gihe cya May 2015. Icyo gihe rero umva niho twe twugurura ku bagwayi mu ntango kujya ku bitaro bitanguye, babanza kubimenyera, bakamenya ko ari ama serivisi yose mwavuze, cyane cyane bakamenya ko ari bitaro bitanazimba cyane, kuko nk'uko mwayivuze mu ntangamarara nuko ubutunzi bwagiye bugabanuka buke buke. Rero natwe tukaba twagize umugambi w'ibitaro kugira ngo bishikire abanyagihugu benshi. Rero ibyo twari twiyemeje twarabishikiriye, tuko turabishikira mbere, kuko ntibihagarika tubandanya tugira iyindi migambi kugura ama serivisi. Icyo gihe dutanguye twari ku ma serivisi ashika kuri 10 y'ama specialite, ubunye tugeze ku ma serivisi agera kuri 16, n'utuma tugura n'izindi nko ku mwaka uzaza kugura serivisi ya cancerologie, ibi bita ama cancer, ibyimba by'umubiri, kugira ngo dushobore naho nyene kubuza abo bagenda kwirukira ubuhinga ahandi tubivurire ngaha nyene. Urumva ko natwe dushoboye gufasha abanyagihugu ntibasubire kujya bukabarondera ubuhinga buhanitse.
Mwihweje kuva aho mutanguriye, murabona ko igitigiri cy'abarundi baje kwivuza hanze cyagabanutse, kuko bashobora kwivuza aho mu bitaro byanyukira?
Muntu dufite ibiharuro byinshi, mugabo hari abo dukorana bahora barungika abagwayi batari bake hanze, ubuhunye abo nyene twarasinya ama convention baramaze kutubwira yuko turiko turagabanura nkuko mubizi nti tugabanura bo kuri nabo kuri ngo icyo gitigiri kibe ubusa oya turagenda turagabanura peut-être tugeze kuri nka 30% tugabanura bo gihanze mu mwaka uza tugabanure nka zindi 20-30% tugende turaduza natwege ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo tuze tugire igihe tuvuga tuti nuwoja muri Kenya ntacyo yoba Kenya ntacyo yoba isumbije ubu Burundi kujerekeye ubuvuzi
twavuze mu ntango ko ubukene bwinjiranye abarundi hoba hari nk'abanyagihugu basanzwe badashobora kuronka uburyo bwo gushikira ibitaro byanyu cyangwa badashobora kuronka amafaranga bariha ibitaro byanyu kubera ubukene bafise abo mu bavura gute
wi mu bisanzwe hajya ubu nuko dufise leta nyine rimwe n'imi definisha rwose ni niwacu murazi ko mu byo bihugu biteye imbere ibyo kuvura bizimvye ngaha rero icyo turiko turabona natwe abanyagihugu n'abandi banyagihugu barabona yuko ubudafise assurance maladie canke mutuelle de la fonction publique bigoye kwivuza umuntu aronde akonta ku mufuko wiwe rero naho muri Afrika tugifise solidarité familiale turiko turabona yuko uko iminsi igenderagenda ko ubuhinga bugenda buratera imbere cyane ari za scanner ari za IRM ibyo birazimvye rero kubadashobora kubadafise uburyo bwinshi turabasaba yuko bashobora kuba ari afilié bashobora kuba bafise assurance maladie ishobora kubafasha gufata mugabo nk'uko twamwe tubivuga twege ibiguzi byacu ibiciro n'ibito cyane kugira ngo duhe umunyagihugu no maximum y'abanyagihugu bashobore gushikira ibyo bitaro badakomereje ku mufuko
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas mwiriwe neza
namahoro
ego mwitwa nde izina ry'ikirundi Thomas ego
me namahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Dr. Christophe Sahabo akaba ari umuyobozi mukuru w'ibitarukira turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro tw'abaganga eka n'abarundi ba mu ntumbero gufasha kuvura abarundi muri iki gihe hari ashobora kuba hari ingorane nyinshi zo kwivuza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego jahani nagomba mbaze ku kijyanye n'ibyo kwivuza
ego
uri kuraraba nk'abantu bari mu buhungiro bari mu gihugu urahura bafite ikibazo mu bintu bijyanye no kwivuza alo
duga ku ijambo turakumva
rero ndavuga ni ahanini uhura amareta ariyo ababize mu ruhara kuko atitaho abanyagihugu bato ugahura n'ifashanyo yige biza umenga ni inyungu z'abatware bo hejuru aho kuba inyungu z'abenegihugu bato rero ndavuga ni nk'amareta arakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abanyagihugu bato ku buryo atamunyagihugu muto asindikazwa n'indwara cyangwa ngo apfe mu bijyanye no kubura iki kandi hariho ibihugu byahora bifasha igihugu kandi nkavuga ni n'abakuru b'ibihugu ba kino gihe barakwiye kuza baratahura gufashanya n'ibindi bihugu kugira ntibize byame bikwega induru uhuru ngo kubera yamwebuye kuri iki ngo aca abo mwasi ahubwo ajya ngo ugukebuye kenshi abakwigishije kwambara yo nibaza ko bari bakwiye kuraba atakuza bararaba ngo naka kuko yavuze ntibisa n'iby'abangwanya ngo ni umwasi wanjye baca umubwira umwasi kandi yari afite iby'amari igihugu ibyo bigaca bituma bwa buzima bw'abanyagihugu bato budindira kandi byavuye kuri politike y'ukudahanurwa muri make z'ikibazo cy'abantu cyari cyo
murakoze Thomas ikibazo ni ikibazo gihambaye ariko muganga nibaza ko icyo kibazo atariyo cyishura mugabo ko mu waje icyo kibazo nashaka mboneyeho akanya ko kumubaza muri iki gihe haratangajwe inkingo ivuga ko amafaranga y'imfashanyo yaratangwa n'ishyirahamwe Global Funds azohora ca muri PNUD atazoca muri leta Dr. Ivyo bishobora kugira ingaruka ku kuntu muronka abagwayi bahora bafashwa hisunzwe nka mituweli cyangwa ibindi bintu
oya ndibaza ivyo byerekeye byo kujera amafond aza gufasha ku byerekeye kugara ivyo twebwe ndasubiza tubivuga ko kuko ivyo ni byerekeye abajera aya ma service ya gestion de fonds
nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muronka abagwayi nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muvura abagwayi
oya ntangaruka twege bitubwira ku ivyo
turafise ubundi bunywa ni radio Ijwi ya Amerika Leo Calgo mwiriwe neza
Niriwe ndaramukije n'umutumire ndaramukije namwebwe bamenyesha makuru bo ngaho ku ijwi rya America. Muranyumva neza?
Turakumva neza mwiriwe neza. Leo Cargo irindi witwa nde?
Je nitwa Leo Cargo niyo ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro.
Yego murafite ikibazo murafite cyumviro?
Yego cyane cyane nashaka nshimire uwo muganga Dr. Sahabu ku kicyumviro cyabo basize imbere kugira ngo barabe yuko abarundi bazingamitswe n'izinturereka zagiye zihitana uburundi kuva muri 2015 ni mu byamagara y'abantu bikaba byarasitseyo. Ariko rero ndafise amakenga makeyi nashaka ase nkunsigurira gatoyi, ndumva yuko ari nk'abaganga baba baragiye hamwe kugira ngo barabe yuko boza barafasha abanyagihugu badafise ngira ngo canke batoshobora kuza baragenda hanze kwivuza ku ngwara zimwe zimwe. Ariko nkavugane aha ibintu byo byaje nko gukamira mu cyogeje leta kubona yuko hamwe naho yogira kigoro kugira ngo irabe yuko izinturereka zive mu nzira, ahubwo ikivuga ati ni mugombe mureke na kare abaganga bo ngahi wacu bariko barabikora igatumuga usanga na kigoro kariko karakogwa karatumyega kabaga kanigwa mu meshi. Niyumvira yuko menga cyo bari nk'ikiyumvira cyangwa akabazo kagombye gusa nka ka politika ariko yo mpako umuco gatoyi. Hanyuma na Rwanda mubaze turavye twumva ko arabaganga twiyumvira yuko mbere bafisemwo n'ubuhinga mu byo byo kuvura. Mbega barabona ko atatoba bagombye gushira imbere cyo no kwita nka konkurasi cyangwa ihiganwa ataya mahera yahora ajya hanze, abarundi bahora batwara amahera ya hanze, ariko natwe turi abaganga tubikoruka tusanga nta buhinga bari babifisemo, nta n'ivyuma bikwiye bari babifisemo. Niyumvira yuko mbaye ndashima ku ntererano cyanke kunyishyuza kumpa saba. Murakoze ngaha ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Leo Karagoreka. Tusabe Dr. Christophe Sahabu agerageze kwishyura ibibazo byawe, nabo nyime ngo biragoye gatoyi. Duga ku ijambo Dr.
Ego murakoze cyane. Urumva hari ibyo avuze gana ku kibazo cyo cyanyuma avuga ati abo bahora kwivuza hanze bahora baronka imfashanyo nkumbure ya leta ati none abo ntibaje kugira ngo barabe ukuntu iyo mfashanyo ari boyikoresha ku bintu badashoboye. Oya, icyo yomenya yuko abaganga bose turi kumwe n'abaganga babaye forme bose hanze en Europe bafite amanota akwiye, hanyuma bafite aussi experience mbere benshi bari nigisha no muri za kaminuza muri kano karere. Donc nawo kwemera ikintu adashoboye, umuntu ari umuspecialiste amaze kuvurira hanze kenshi nta nkeka yuko ibyo yemeye gukora bikora. Ibyerekeye nabyo ivyuma turabifise bikwiye n'ibindi mbere biguma biza kugira ngo ubwo buhinga tubandanye tubunonosora tubandanye dutera imbere mu byerekeye ivyo kuvura abantu. Rero nta ntuzi nta yigana rimwe ririmo mbere iyo leta ntifata ngo ubuge ikibuha kira hospital. Oya, n'abantu bavuga bati kira hospital yo tuvura reka tugende kuyitura, hanyuma natwe tukavuga tuti turashobora kubavura kandi mudatanze uburyo bwinshi atamadevize y'igihugu mukoresheje
kandi y'amavuriro abonetse ari menshi n'ikiguzi kiba gitoyi cyane.
Ego nukuri iyo ni naho kera hospital ari initiative prive. Hari cyo ashoboye kugerageza nuko hari abaganga bo hanze bavuga bati dutashe burundu n'itworoha n'ivyo dukoresha, mugabo ubunye bashoboye kuvuga bati ko kiribonetse reka tumere nk'abasubiri wacu dushobore kuvura mu ivuriro rifite ibikoresho bikwiye, kuko kare bavuga bati mu mavuriro ya leta hari ibyo tutahasanga. Ni nk'ibyo rero no kwishurangira ngo birafasha mu gutanga inyishu kuri icyo kibazo cya kabiri cy'uwo munywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika.
Nshuti, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Fasil Gebeyeho wadufashije kwigiranya aya makuru. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Gwema. Tubararike ko mukanya isamuya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi tuza kubagezaho amakuru avugwa mu karere. Mukomeze muryoherwe rero n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.